Ini radio is with America. Ya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda. Niriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi. Uri kumwe na Fidelio Ngabo. Cyo kimwe n'abandi bamenyesha makuru bagenzi banje baye makuru twabateguriye kandi tubiye abashikiza turi mu ngo zacu birya no hino ku ntendera z'igisagara cya Washington DC. Izo ni mu ntumbero yo kwirinda umugera wa corona. Mu gisagara cya Uvira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haravugwa umupastori w'umurundi apfunzwe yagirizwa gukorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Mu muryango wiwe bo barabihakana.
Bamubeshe ngo afite icyambu ngo yambukanamo ibigwanisho ngo kandi ngo ngwajabura ngo injya z'abagwanyi kandi ibyo bintu atabyo tumubonana naho bobazi inkambi yose iyo nkambi yose iyo namweze yari umukozi w'Imana n'umupastori ntabwo ari umugwanyi nta nubwo banamuzi.
Uwo ni Joseline Ndabitezimana umufasha wa pastori Laurent ndiho kubwayo umuyobozi w'ishengero ry'abapantekoti mu ikambi y'abarundi ya Rusenda muri Congo. Mu Burundi abashinga amateka b'umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi bariyamiriza ico bita imvugo y'amacakubiri icanisha amwe abarundi gineho gucafuza umukuru w'uwo mugambwe Agaton Rwasa. Uburusiya bwatangaje ko bwabaye igihugu ca mbere mu gushira hanze urucandago rwa virusi ya corona bavuga ko uzotangura gutangwa mu kwezi gutaha. Tsikhanouskaya yari umwe mu bakandida batavuga rumwe na leta mu matora yabaye ku munsi w'Imana urangiye muri BRC yahungiye muri Lituania. Ido ni idoryo ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Igipolisi muri Somalia kimenyesha ko abanyororo 19 n'abacungi ibohero yishwe mu mugumuko mu ibohero ku mugwa mukuru Mogadishu. Uwo mugumuko wabereye mu ibohero riri ku mugwa mukuru Mogadishu ku muhingamo wo ku munsi wa mbere. Abdikani Mohamed Kalaf, umuvugizi w'ipolisi kijejwe amabohero, yabwiye abamenyesha makuru ko mu bapfuye harimo abanyororo 15 n'abacunga iryo bohero 4 nta birenga ngaho yatangaje. Umugumuko w'abanyororo watanguye gihumwe muri bo yafata inkoho y'umwe mu bacunga ibohero atangura kubarasa. Mu kajagari kakurikiye abandi banyororo harimwo abagiwe n'ivyaha by'iterabwoba barafashe inkoho z'abacunga ibohero bari bapfuye. Iyo bohero riri ku mugwa mukuru Mogadishu ririmwo bamwe mu banywanyi b'umugwi Al-Shabab ukorana n'umugwi Al-Qaida. Wari umugumuko wa mbere nk'uwo ubereye muri iryo bohero mu bihe bya vuba. Umushikiranganji ajejwe abinjira n'abasohoka mu Bwongereza Chris Philip yagiye i Paris mu Bufaransa mu biganiro bigenewe gutorera inyishu ikibazo c'abimukira kibandanya kugaragara hagati y'ibihugu vyombi. Geoffrey Mutagomara duha ibindi.
Abaminisitiri b'Ubufaransa n'Ubwongereza barahurira i Paris mu biganiro byihutirwa birebana n'ikibazo cy'abimukira bakomeje kunyura mu kigobe cy'Abongereza. Muri uyu mwaka gusa abagera ku 400,000 bavuye ahanini muri Afurika no mu burasirazuba bwo hagati bamaze kugerageza kuhambukira bava mu Bufaransa bajya mu Bwongereza mu mato yuzuranye. Mu cyumweru gishize abagera kuri 700,000 barahambukiye. Ni urugendo rw'ibirometero 35 rwo ahantu hambere ku isi hanyurwa n'amato menshi icyarimwe. Mubimukira kandi harimo abana batagira umuntu mukuru baherekeje. Ubwiyongere bw'abahanyura buragenda buteza ibibazo bya politiki hagati y'ibihugu byombi. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Boris Johnson yabwiye abanyamakuru mu murwa mukuru London ko azakemura icyo kibazo ariko ntiyavuga uko kizakemurwa. Gusa yavuze ko Ubwongereza buzakorana na leta y'Ubufaransa mu kubuza abimukira kwambuka, yongeraho ko buzareba icyo amategeko bufite avuga ko abimukira binjira mu buryo bunyuranyije n'amategeko.
Urakoze Geoffrey. Sviatlana Tsikhanouskaya yari umwe mu bakandida batavuga rumwe na leta mu matora yabaye ku munsi w'Imana urangiye muri BRC yahungiye muri Lituania. Yatangaje iyo nkuru uno munsi ku wa kabiri inyuma y'ijoro rigira kabiri ry'imyerekano y'inyuma y'amatora aho abari muri iyo batanye mu mitwe n'igipolisi. Tsikhanouskaya yiyamirije ivyavuye matora amenyesha ko kuva mu gihugu ciwe yabaye ingingo itoroshe na gato. Yamara avuga ko yabikoze ku neza y'abana biwe. Avuga ko abatari bake bazomwumva mu gihe abandi bazomuzira ko yamara atakundi yari kubigenza. Mu masaha ya kare y'uno munsi wa kabiri umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Lituania Linas Linkevicius yamenyesheje mu butumwa ku rubuga Twitter ko Tsikhanouskaya yashitse amarembe mu gihugu ciwe. Yagiye mu kinyegero imbere y'amatora yo ku munsi w'Imana urangiye inyuma y'uko igipolisi gipfunza abakozi bibe bakomeye babiri hamwe n'abandi bantu indwi bari mu gikorwa ciwe cyo kwiyamamaza. Yasubiye guseruka habona agiye gutora. Perezida Alexander Lukashenko yatangaje ku munsi wa mbere ko abariko bagira imyerekano bashigikiye abatavuga rumwe na leta bazofatirwa ingingo ruhasha, atangaza ko bariko bakoreshwa n'abanyamahanga. Igipolisi cyamenyesheje ko umwe mu bari mu myerekano yapfuye ku murwa mukuru Minsk igihe yagerageza gutera bombe yamara ica imuturikira mu mino. Uburusiya bwatangaje ko bwabaye igihugu ca mbere mu gushira hanze urucandago rwa virusi ya corona, bavuga ko ruzotangura gutangwa mu kwezi gutaha. Jofre Mutagoma adufitiye ibindi kuri iyi nkuru.
Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yavuze ko igihugu cye cyabaye icya mbere ku isi kwemeza ku mugaragaro urukingo rwa virusi ya corona. Yabitangarije mu nama yagiranye n'abagize leta ye yahitishwaga kuri televiziyo y'igihugu kuri uyu wa kabiri. Perezida Putin yemeje ko urwo rukingo rukora neza kandi ko rwageragejwe mu buryo bwose bwa ngombwa rukanemezwa ko ari nta makemwa. Yavuze ko umukobwa we ari mu barugeragerejweho akagira umuriro muke mu mubiri we ariko umunsi ukurikiyeho bigashira. Perezida Putin yavuze ko Uburusiya bugiye gutangira gukorera urukingo mu bwinshi. Ubutegetsi bwo mu Burusiya bwavuze ko urwo rukingo rwavumbuwe n'ikigo Gamaleya cy'i Moscow ruzabanza gutangwa mu bakozi b'ubuvuzi, abarimu n'abandi bakora akazi gatuma bashobora kwandura virusi ya corona vuba. Minisitiri w'intebe wungirije w'Uburusiya Tatiana Golikova yavuze ko gukingira abaganga bishobora gutangira mu kwezi gutaha.
Turagushimiye Geoffrey. Ibihugu by'Abarabu biriko birarumyikira imfashanyo Libani igizwe n'amafaranga ibifungurwa n'imiti. Ivyo bihugu birimwo Yorodaniya, Arabia Saudite, Emirat Arabi ni hamwe n'ibindi byarungitse amatoni n'amatoni y'ibifungurwa n'imiti mu ntumbero yo gufasha abanyalibani basinzikajwe bikomeye n'iturika y'ikinyabutabire ammonium nitrate ikoreshwa cyane mu by'uburimyi nk'igitabizo kiva mu ihinguriro byahitanye abantu batari bake, abandi bihumbi n'ibihumbi barabura aho bakika umusaya. Irak yarungikiye Libani iritiro ibihumbi 180 y'ibitoro yo gufasha kuronsa abanyagihugu muyaga nkuba. Qatar yatereye imiliyoni 50 y'amadolari ku miliyoni 297 y'amadolari yemewe gutangwa n'amakungu. Ivyo bihugu by'Abarabu byahisemwo guha iyo mfashanyo abanyagihugu muri Libani bidaciye ku bategetsi b'ico gihugu. Abakurikirana ibintu bavuga ko ivyo bishobora kugeramira ukwizigirwa kwabo bategetsi mu maso y'abanyagihugu. Batangaza ko bishobora gutera intambara muri ico gihugu canke bigatuma cicamwo ibice. Abagize leta ya Liban baratanze imihoho inyuma y'impanuka yo mu ndwiheze. Ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umugabo w'imyaka 51 yaraye arasiwe hafi y'ingoro Perezida wa Amerika Donald Trump akoreramwo inyuma y'ukwiruka asatira abarinda umutekano w'umukuru w'igihugu. Jofre Mutagoma arabandanya inkuru.
Abarinda umutekano wa Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika baraye bamukuye kitaraganya mu kiganiro yagiranaga n'abanyamakuru ku ngoro akoreramo ya White House. Amaze kumvikana urusaku rw'amasasu ku nyubako iri hafi ya Presidency ya Amerika. Agarutse ku gitutu yavugiragaho nyuma y'iminota mike, Perezida Trump yemeje ko hari umuntu umaze kuraswa kandi yajyanywe ku bitaro. Tom Sullivan ukuriye ishami ry'ingabo zambara impuzankano ya gisirikare mu barinda abayobozi b'igihugu n'imiryango yabo yavuze ko uwo mugabo w'imyaka 51 yari afite intwaro. Yaje yiruka asatira umwe mu barinda Perezida n'ingoro akoreramo akora mu myenda ye nk'ushaka gukura intwaro. Uwo musirikare wari umaze kwitegura ahita amurasa amasasu abiri. Tom Sullivan ibibazo by'abanyamakuru yigeze asubiza. Abo bombi bajyanywe kwa muganga ariko ntibyagaragajwe niba koko uwarashwe yari yitwaje intwaro. Perezida Trump yabwiye abanyamakuru ko atazi niba uko kurasa hari aho bihuriye nawe ubwe.
Urakoze Geoffrey. Ayo yari amwamwe mu makuru makuru avugwa hirya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ushobora no kutwumviriza ku rubuga rwa Facebook no ku kibanza cyacu cya internet aricyo www.radioyacu.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Inama nshingamateka y'u Rwanda itangaza ko itewe impungenge n'umwe mu bagize komisiyo idasanzwe ishinzwe gutohoza ibikorwa by'ububirigi mu gihe cy'ubukoroni mu bihugu by'u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mbere n'u Burundi. Umumenyeshamakuru wacu Temistocle Mutijima yasomye ibiri mu itangazo iyo nama nshingamateka yanditse. adutegurira iyi nkuru.
Iryo tangazo ryashyizwe ahagaragara ku mugoroba wo kuwa mbere ritagaragaza iyo mpuguki yariyo, rivuga ko Inteko Nshinga Amategeko y'u Rwanda ishimiye uwo muhate wa ngenzi yayo y'Ububiligi mu gushyiraho iyo komisiyo yo kwiga ku byaranze ubukoroni bw'Ababiligi muri ibyo bihugu, ingaruka zabwo ndetse n'ibikwiye gukorwa. Rikomeza rigaragaza ko icyo gikorwa kizafasha mu gukura urujijo mu mateka ibyo bihugu bisangiye, bityo imibanire y'ahazaza habye ikarushaho kurangwa n'inyungu za buri ruhande ndetse n'ubwubahane. Nyamara Inteko Nshinga Amategeko y'u Rwanda ikomeza kuvuga ko itewe impungenge no kuba mu itsinda ry'impuguke zizafasha iyo komisiyo, harashyizwemo uwivuga ko ari umuhakanyi wa jenoside uzwi ufite inararibonye mu kugoreka amateka ya vuba y'u Rwanda, ndetse akaba mu muryango washyiriweho guhakana no gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Bityo ko Inteko Nshinga Amategeko y'u Rwanda imenyesha ngenzi yayo y'Ububiligi ko mu gihe bikimeze uko ifite amahinyu ku bizava mu nyigo y'iyo komisiyo idasanzwe. Itangazo rigasoza rivuga ko Inteko Nshinga Amategeko y'u Rwanda yongeye gushimangira ubushake bwayo bwo gukomeza kunoza imibanire myiza isanzwe ifitanye na ngenzi yayo y'Ububiligi. Twifuje kuvugana na Madame Donatire Mukabarisa, Presidente w'Inteko Nshinga Amategeko y'u Rwanda, umutwe w'abadepite, ku birebana n'iri tangazo, ariko ntibyadushobokeye. Inshuro zose twagerageje telefone ngendanwa ntiyitabwaga, n'ubutumwa bugufi twamwoherereje ntiyabusubije. Nubwo amazina y'iyo mpuguki ikemangwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda atagaragara muri iri tangazo, ibinyamakuru byandikirwa mu Rwanda igihe na The New Times byegamiye kuri leta biratomora ko ari Madame Laure Uwase, umubirigikazi ufite inkomoko mu Rwanda uba mu gihugu cy'Ububirigi. Uwo nawe bikavugwa ko asanzwe ari umunyamuryango wa Jambo Asebel, umuryango washinzwe na bamwe mu Banyarwanda baba ku mugabane w'Uburayi, ubutegetsi bw'u Rwanda bushinja guhakana no gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi. Ijwi rya Amerika yagerageje kubaza muri komisiyo ishinzwe kurwanya jenoside mu rwego rwo kumenya niba hari ikirego cyaba cyarashyikirijwe ubutabera bw'Ububiligi kuri uyu muturage wabwo, ariko ntibyashobotse. Inshuro zose twahamagaye bwana Jean Damascene Bizimana uyobora iyo komisiyo ntiyatwitabye, n'ubutumwa bugufi twamwoherereje ntiyabusubije. Igikorwa cy'Inteko Nshinga Amategeko y'Ububiligi cyo gushyiraho itsinda ry'impuguke rigizwe n'abantu 10 bazafasha komisiyo yayo idasanzwe mu gucukumbura ibikorwa byaranze ubukoroni bw'icyo gihugu mu Rwanda, Uburundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bije bikurikira ibari umwami w'Ababiligi Philippe Leopold Louis Marie yandikiye ubutegetsi bwa Kongo mu kwizihiza isabukuru y'ubwigenge y'uyu mwaka, avuga ko yicuza ibikorwa by'urugomo n'akababara abaturage b'icyo gihugu bagize ubwo cyari gikoronijwe n'Ububiligi. Ku bireba u Rwanda rwo rugaragaza ko jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 cyo kimwe n'ibindi bikorwa by'ironda bwoko rwanyuzemo byose bifite inkomoko mu mitegekere yazanywe n'abakoroni b'Ababiligi. Ububiligi nibwo bwakoronije u Rwanda igihe kirekire, ni ukuvuga imyaka irenga 40 kuva mu mwaka w'1919 kugeza mu 1962 ubwo rwabonaga ubwigenge. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Turagushimiye Temistocle. Mu Burundi abashinga amateka b'umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi bariyamiriza ico bita imvugo y'amacakubiri canishamwe abarundi igenewe gucafuza umukuru w'uwo mugambwe Agaton Rwasa. Abantu batari bake banditse bavuga ko Agaton Rwasa yaburije abashinga amateka b'umugambwe wiwe gutora kubera ikibanza cari guhabwa umugambwe wiwe atashimye ko kijamwo umutusikazi. Umenyesha makuru wacu Eloge Willy Kaneza ari Nairobi muri Kenya aradoha ibindi kuri iyi nkuru.
Mu iketa ryabo abashinga amateka 32 ba SNL harimo Agaton Rwasa umukuru w'umugambwe batangura basigura impamvu batinjiye mu nama nshinga amateka ku munsi wa gatanu w'indwi iheze, igihe hatorwa abagize ibiro vy'inama nshinga amateka bashasha Rwasa yahora abereye icegera ca mbere c'umukuru wayo. Bamenyesha ko vyatumwe n'uko amategeko agenga inama nshinga amateka ari yaho nyanzwe kuva mu ntango hashirwaho amategeko ngenderwako agenga urwo rwego, kandi utwigoro twose two gushika ku mwumvikano w'imigambwe y'inama nshinga amateka umugambwe SNL wagerageje twabaye imfa gusa. Muri urwo rwandiko bateye ko umukono umwe wese ugiti cyiwe bandika bati turiyamirije ibyashikirijwe ku mbuga nkoranyambaga n'abantu bafite intumbero y'inabi harimo abategetsi bamwe bamwe nk'umuhuza w'abarundi bakwiragiza imvugo ityoza ishimikiye ku macakubiri y'ubwoko bikaba byibasiye umukuru wa SNL. Bakomeza bagira bati tubasaba guhagarika bene ayo makuru acanishamo kandi agarukana kaboze kakahise, ivyo navyo bikaba biteye kubiri n'amasezerano y'umwe bw'abarundi. Ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana asanzwe atanyegeza na gato urukundo no gushyigikira umugambwe CNDD-FDD aturukamwo, ariko telefoni yiwe ngendanwa yahamagara ntiyitaba inshuro nyinshi. Umuvugizi w'ejo Marukumbi tuvuganye ntacyo yashimye kuvuga ku byagizwa shebuja. ariko byanditse ku rubuga rwe rwa Twitter ijwi rya Amerika ryagenzuye rigasanga n'urwiye koko byo ntibinyegeje kandi ntigeze abifuta. Yandika mu rurimi rw'Igifaransa Bwana Nduwimana yavuze amajambo twosobanura mu Kirundi tuti iyo politike y'ukwigungira ko ukavuga utatari jewe tubure twese ni kivyimba kizomusambura kiganisha umuryango wa politike ku mahonero nareke kurondera abo yikurizako. Aho umuhuza w'Abarundi yavuga aganisha kuri Agathon Rwasa mukuru wa SNL ayanditse yishura waravuze ati Agathon Rwasa n'umuheza nguni yikunda kandi atinyegeza abatutsi bamushirikiye bamugwa inyuma baramutora mu gihe cy'amatora ariko we yanse guhebera ikibanza umututsi kazi mu biro by'inama nshingamateka niwe canke ntakayagwa. Abashingamateka basenere rero bakomeza bandika aho kudatora abagize ibiro vy'urwego barimwo yabaye ingingo yumvikanywe ko nabose mu mugambwe bamenyesha ko bari nyuma Agathon Rwasa ko bamushigikiye muri vyose kandi biyemeje ubugira kandi kubaha abanyagihugu basohoko ry'ubwigenge bw'ukuri. Bahamagaye abanyagihugu muri rusangi n'abanywanyi basenere vy'umwihariko kwirinda guha amatwi bene izo mvugo zicanishamwo. Ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera Agathon Rwasa hamwe n'umuvugizi w'umugambwe senere ariko ntibitaba telefone zabo. Ibi Rwasa yagirijwe bihushanye n'ibindi byakwiragijwe ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane igihe cy'imyamazo y'amatora aheruka tukwa ko ari igikoresho cy'abatutsi hamwe n'u Rwanda kandi k'umugambwe wiwe uhabwa uburyo n'ubahoza arongoye Burundi Pierre Buyoya wa mu mahanga. Inshuro zitari nke umushinga ntahe Rwasa yavuze ko abandika ibi ari abashaka kwibagiza Abarundi amarushwa batewe n'umugambwe uri ku butegetsi kandi ko ari ivyiyumviro vyataye igihe. Eloge buri kaneza ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge. Sentare y'intango ya Gasabo mu gisagara cya Kigali yategetse ko umunyemari akomeye w'umunyarwanda Fred Nkubiri aguma afunzwe. Umenyesha makuru Eric Bagirubusa yari yanyarukiye muri Sentare.
Saa 10 mu kadomo ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo mu mujyi wa Kigali ari kumwe n'umwanditsi w'urukiko nibwo bari binjiye mu cyumba cy'urukiko gusoma icyemezo ku ngingo yo gufunga cyangwa gufungura by'agateganyo umunyemari Bwana Fred Nkubiri. N'urubanza rwagaragayemo abanyamakuru nabo ku ruhande rwa Bwana Nkubiri ubushinjacyaha ntibwari buhagarariwe. Umucamanza yatangiye yibutsa ibyaha bitatu Bwana Nkubiri akurikiranyweho n'urwego rw'ubushinjacyaha ndetse n'uko imiburanire yagenze mu iburanisha riheruka. N'ibyaha ubushinjacyaha bumurega ko yakoze kuva mu mwaka w'2008 ubwo yahabwaga amasoko na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mu kugeza amafumbire ku bahinzi bo mu ntara y'Iburasirazuba muri gahunda y'imbaturabukungu. Mu turere dutandatu tw'intara y'Iburasirazuba ubushinjacyaha bumurega Nkubiri ko yahombeje leta miliyari zisaga ebyiri z'amafaranga y'u Rwanda bushingira ku nyandiko buvuga ko zahimbwe na Nkubiri zigaragaza ko hari abaturage bahawe amafumbire n'abandi bari barimo imyenda kandi ngo bitari ukuri. Mu myiregurire Nkubiri ahakana ibyaha byose uko ari bitatu akavuga ko bitari gushoboka gukora ibyo byaha kuko ngo buri muturage yafataga ifumbire ari uko abanje kugaragaza itiki yatangwaga na Minagri. Wenda bamwunganira bakavuga ko mu 2013 yashyikirije Minagri intonde z'abaturage bahawe amafumbire ntiyazivuguruza bivuze ko yari yazemeye. Ku rundi ruhande mu miburanire Bwana Nkubiri yumvikanye avuga ko Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi nayo imubereye mu mwenda usaga miliyoni 400 z'amafaranga kuva igihe yatangiye gukorana nayo kandi ko n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta Bwana Ubadio Biraro awuzi. Akavuga ko umwenda aregwa temera yawuhanaguweho na Minagri mu mwaka w'2013 ungana n'akayabo ka miliyari imwe na miliyoni zisaga 600 z'amafaranga. Abamwunganira ntibumvaho miliyari zisaga ebyiri zituruka bakavuga ko ayo makuru ubwayo yavuguruzanya ubundi akazamura gushidikanya ku cyaha cy'ubuhemu. Umucamanza ashingiye ku mategeko yagihanaguye uregwa avuga ko iki cyaha kigira agaciro igihe habayeho ikurikiranwa mbere kandi ko cyanakurikiranwa n'ikirenze imyaka itatu yanzuye ko kidahama Nkubiri kuko ngo cyashaje. Naho ku cyaha cyo guhimba inyandiko mpimbano urukiko rwavuze ko hari amatangabuhamya b'ubushinjacyaha bagaragaza ko imikono yahimbwe yitwa ko ari ibabo ko babonye amafumbire. Bakavuga ko mu guhamya ibyo ntacyo bapfa n'umunyemari Nkubiri. Kuri iki cyaha nyuma yo kwisunga ingingo z'amategeko umucamanza yavuze ko asanga ibyagezweho n'ubushinjacyaha mu iperereza bihagije nk'uko amategeko abiteganya. Naho ku cyaha cyo guhisha ibyakoreshwa icyaha nacyo umucamanza yanzuye ko biboneka ko hari inyandiko z'umwimerere Nkubiri atagaragaza ko abahinzi babonye amafumbire. Umucamanza yavuze ko ubusanzwe ihamara ukurikiranywe yabura nadafunzwe ariko ko afungwa igihe cyose biboneka ko hari impamvu zikomeye. Nkubiri yari yashyikirije urukiko ingwate isaga na miliyari zirindwi z'amafaranga arushyikiriza abishingizi batanu anasobanura ko akeneye kwivuza kuko ngo ahora arwaye agasaba gufungurwa by'agateganyo. Ahereye ku ngingo y'uburwayi umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo yanzuye ko nta shingiro ifite kuko ngo kuva yafungwa atigeze avutswa uburenganzira bwo kwivuza. yavuze ko ingwate yatanze iboneka ko ifite ishingiro kandi ko yatangwa ku byaha byose na cyane ko ngo irusha agaciro kayabo ka miliyari ebyiri akurikiranyweho. Anavuga ko abishingizi be ari inyangamugayo ariko ko bitabihame ku mucamanza ufata icyemezo ko yafungurwa by'agateganyo. Mu bushishozi bw'umucamanza yavuze ko nkubira arekuwe ashobora kubangamira iperereza rikimukorwaho nk'uko byari byifujwe n'ubushinjacyaha. Umucamanza yavuze ko uregwa ashobora gukira igitutu kubatanga buhamya. Yategetse ko nkubira afungirwa muri gereza mu gihe cy'iminsi 30 mbere y'uko urubanza rutangira kuburanishwa mu mizi. Umwe mu bahungu ba nkubira Bwana Remi Muhirwa yahise yakijambo umucamanza avuga ko inkonde zivugwa n'ubushinjacyaha ko zahimbwe na se zitagaragazwa kandi ko ngobo batanze inkonde zigaragaza uko bakoranaga na Minagri. Urukiko rwahise ruvuga ko bizasuzumwa n'umucamanza uzaburanisha urubanza mu mizi. Bwana Remi Muhirwa yadutangarije ko batanyuzwe n'icyemezo cy'urukiko.
Hari ikibazo twege dusanzwe dufitanye na Minagri, ntabwo ari ibi ngibi. Ikibazo nuko nibya bindi byo yababwiye by'amasoko byo ko batabivuze se mu rukiko ko yabyiregura yabivuze. Umujaji asobanye ibintu byose ariko ntasomye amasoko twege dutsindira muri Minagri, bagasaba muzehe ko yakongeraho amafaranga, bayarangiza kwanga ko gushyiraho amafaranga, isoko bararikansoringa, impapuro zirahari.
Mu yandi magambo ntabwo munyuzwe n'icyemezo cy'umucamanza?
Ntabwo twanyurwa kuko twege twari bunyurwe iyo bavuga ngo noneho za liste bazibonye, noneho ya masinyatire basanga nta ntuza.
Uzajurira?
Of course tuzajurira, ariko ikigaragara nuko biri mu manipulation tutazi ayo babajije nahanga ubuse bagiye guri pushinga korana ruhanga ntiryari rihari.
Gana Alfred Nkubira amenyereye mu bikorwa byo kugeza amafumbire ku bahinzi akoresheje kampani ye yitwa Enas. Yafunzwe kuva mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Uretse miliyari zisaga ebyiri aregwa, hari n'abandi ba rwiyemezamirimo baregwa asaga miliyari zirindwi z'amafaranga. Minagri ikavuga ko leta yahombye asaga miliyari icyenda. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali.
Tugushimire Erika kuri iyo nkuru. Naho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, impunzi z'Abarundi ziba mu ikambi ya Rusenge iri mu buseruko bw'ico gihugu zisaba ko Pasteur Laurent Ndihokubwayo, umuyobozi w'ishengero ry'Abapantekoti, amaze ukwezi kwose afungiwe mu ibohero rikuru rya Uvira, yagirizwa ivyaha byo gukorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho ko yorekugwa kuko ivyo inzego zishinzwe umutekano zimwagiriza ngo ari binyoma. Umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo yaganiriye na zimwe mu mpunzi z'Abarundi ziri Rusenda.
Nkuko bitangazwa n'impunzi z'Abarundi ziganjemo izo muri village ya gatanu, ari nayo Pasteur Ndihokubwayorora yarasanzwe atuyemo mbere y'uko afungwa n'igisirikare cya FARDC gikorera Mboko tariki ya 16 y'ukwezi kwa karindwi. Zivuga yuko zitewe impungenge n'uburyo uyu mupasiteri yafunzwe yagirizwa gukorana n'imitwe yitwaje ibigwanisho. Mauro Samuel ni impunzi yo mu Rusenda, yarasanzwe asengana na Pasteur Ndihokubwayorora mu rusengero rwa Pentecost Assembly of God ruri muri village ya gatanu.
Biradutangaza ukuntu yafashwe, bavuga yuko yagirizwa ivyo bigwanisho. Ivyo bigwanisho ntaho vyigeza bifatwa en flagranderi ngo bashobore kuvyereka abantu ati ngibi ibigwanisho tushoboye kumufatana mwijoro canke kumuranga. Namba bavuga yuko akorana n'abagwanyi, abo bagwanyi bakavuga yuko yabagaburira bakinjira mu nkambi. Mbega ninde yoba yaramufashe ko hagati yaho dufise igisungusungu kirara kirakora amapatrouille kumurango no mwijoro, hakaba hari igipolisi, hakaba ducungerewe n'inzego z'igisirikare ariyo FRDC. Impande yaho dufise MONUSCO ifise amapare yakomeye cyane, niyo habaye akantu aho haruguru mu misozi ibiri kirakora patrouille ku neza y'abarefugee. None ivyo byose ahubwo nibavuge yuko yakorana na FRDC, niba mwegiriza bavuga yuko yoba yarakorana na FRDC akaba FRDC ariyo aza kubitori wiwe kabijana canke igipolisi, aho ivyo twovyemera. Numupastori tuzi tumaranye imyaka 5 dukorana turi kumwe, ntaho arigera arengana ngave ngaha nibuvira niyagiye agenda iminsi yose afise ikibari cha administrateur, ahubwo bariko bamuziza utwiwe ukuntu arondera yari umuntu harima turamuzi nk'umurimyi.
Ndabiteza Imana Joseline n'umugore w'umupasiteri umaze ukwezi kose afungiwe muri gereza ya Uvira, twamusanzwe mu rugo ari kumwe n'abana batanu, yatugaragarije agahinda tewe n'uburyo umugabo wafunzwe
muri no nkambi ya Rusenda kuva duhunga tuva mu Burundi. Ntabwo nta kirenga kibari bwigeze akoza ngo aragiye mu bwato aragiye ni mu Burundi, yahangayikira muri Kongo nyene ariko ari kazira karenganyo cyo cyo no saba yuko umugabo wanje bamufungura bakamukura bakanamweza kuko baramubesheye bamubesheye bavuga yuko ari umuntu yitwajije ibintu by'ibigwanisho afise ibyambo ngo byambukana mako ariko atambwo yigeragenda kuyo mipaka yo kuyo kiyaga ngo ariko arambukana ibintu ndetse iyo umuntu yambukanye ibintu barashobora kuhandika izina yiwe uhereye iyo iyo kiyaga cya Rusizi kiva kumanukane kiyaga cya Tanganyika iyo kiva nta zina yiwe yanditseho ahantu yoba yarambukiye rero nta bansaba yuko ari kararenganywa nibamufungura bamukure bamukure kwa kubwo buja bwo kubeshegwa bamubeshe ngo yitwaje afise cyambu ngo yambukanamo ibigwanisho ngo kandi ngo ajabura ngo injya zabagwanye kandi ibyo bintu atabyo tumubonana naho bobazi nkambi yose iyo nkambi yose yo namweze cyantangaje nuko bamwagirije ibyo bintu atabyo naribwigere ndamubonana yari umukozi w'Imana n'umupastori ntabwo ari umugwanyi nta nubwo banamuzi
nyuma yo gufungwa kwa pasteri ndiho kubwayorora zimwe mu mpunzi zo mu rusenda zivuga yuko ziteye ubwoba nazo ko zishobora gufungwa zishinjwa gukorana n'imitwe yitwaje ibigwanisho kandi atari byo Claudine irakoze nawe muri village ya gatanu
saba bagere mu mujyango ngahi wacu hariyo nabandi bariko barahigwa tuguma twumva makuru yuko batoja hanze y'inkambi bo cabafatwa ngiriza ibyo nyene
ibihe
ibyo ngo mama ngo nabagwanye ngo kandi babaziza akarenganyo kuva mu Burundi nabo batoza mu Burundi nta kibi basize bakozeyo twaje n'amahoro duhunze ibyo abandi bahunze nta nikintu nakimwe
uku gufungwa k'uyu mupasteri harabavuga yuko yazize ubutunzi yarafite kuko muri inkambi yaratunze imodoka yo mu bwoko bwa Helix amamoto ndetse yari umuhinzi w'intangarugero ndore ko hari amakuru avuga ko yatanze 600 by'amakongomani aho yarafunzwe n'igisirikare imboko kugira ngo kimurekure ariko ntibyakunda komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu rusenda yemeza ko ikibazo cya pasiteri Rurandiho kubwayo ufungiwe Uvira hari kizere yuko azarekugwa vuba kuko ikibazo cye kiri gukurikiranwa na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira kubera ibibazo by'umutekano muke bivugwa mu turere twa Uvira na Fizi duhana imbibi n'igihugu cy'u Burundi hari abarundi benshi bagenda bafungirwa mu magereza atandukanye yo muri utwo turere twavuze haruguru bashinjwa gukorana n'imitwe yitwaje ibigwanisho Vedaste ngavuga ku bwijwi rya Amerika mu rusenda mutara kivuye
urakoze Vedaste Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC ubu tugeze kuri wa mwanya tubasangiza uyu munsi habayeho ni kimwe mu bintu byaranze iyi tariki mu mateka y'isi twayiteguriwe na mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana akorera mu biro by'Ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza
Ku itariki ya 11 Kanama umwaka wa 2021 umwepiskopi gatolika Musenyeri Emmanuel Miringo wari ufite imyaka 71 wo muri Zambia yashingiranywe na Dogiteri Maria Sung umunyakoreya kazi w'imyaka 43 wahari ku itariki ya 27 Gicurasi umwaka wa 2021 umuhango wabereye muri kiliziya ya Unification Church bahabwa umugisha na Reverend San Myung gumune mu mujyi wa New York akimara gusezerana yahishe asaba kiliziya gukuraho isezerano bari baragiranye ryo kubingaragu icyifuzo cye cyageze Vatican kwa papa ariko nticyakirwa ahubwo yabwiwe ko ashobora kwirukanwa muri kiliziya icyo gihe uwo muhaye gasopo yari Cardinal Joseph Ratzinger waje kuba papa Benedicto wa 16 Musenyeri Miringo yahishe yemera kureka umugore we aguma muri kiliziya gatolika umugore we ntiyabyakiriye neza kuko yavuze ko aziyicisha inzara Musenyeri Miringo naramuka amuretse muri 2002 barasubiranye mu mwaka wa 2006 Musenyeri Miringo yashinze ikigo yise Married Priest Now giharanira ko abapadiri bo muri kiliziya gatolika bagira uburenga nzira bwo gushaka abagore ku itariki ya 24 Nzeri yahaye ubusenyera abagabo bane bituma Vatican hitimu ufungira amasakramentu ndetse nyuma y'imyaka 3 mu mwaka wa 2009 imwambura ubupadiri mu mwaka wa 2015 Musenyeri Miringo yahagaritse imirimo yogeza butumwa ahitamo umusenyeri w'Umunyamerika Peter Paul Brennan kumusimbura ni nibutse ko Musenyeri Miringo yabaye arikiepiskopi wa Lusaka mu mwaka w'1969 umwanya yamazeho imyaka 14 akaza kuvaho kubera impaka zazamurwaga n'abavuga ko akora umurimo wo kwirukana amashitani no kuvura abantu asigaye atuye muri Kenya I Nairobi mu murwa mukuru afite imyaka 90
Turakushimiye Venuste. Juti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro vyo muri aka kanya bigarukiye aha. Tuboneyeho akanya kugushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatuari Maskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro. Uwabihagarariye ni Eddie Gwema na makuru twese twateguye turi mu ngo zacu. Kuri micro mwari kuma nanje Fidel Niyonga. Turabashimiye mwese mugira umugoroba mwiza. Wandanya kumviza radio ijwi rya Amerika.